aya makuru tuba twararonse mu bushikanganje bujeje bigenda n'ibyo bundi makungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikanganje bigenda n'ibyo makungu.
Iyo muvuze ngo amakuru mwarayaronse ariko ntimwoshoka mwemeza, mwayaronse biciye mu yahe nzira, mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe?
Na makuru ariko aravugwa ahantu hose, saramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba cyigenga, ntidushobora kuyisubira ko turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwita suverenite, za notre pays, turayubahiriza donc ubu twarayironse, ariko bataragira amatohoza, turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishyira mu ngiro, hanyuma izokurikira bizoba iby'amatohoza. Mugabo nitwavuga byo kuri ngingo nayo twarayimenye kandi twarayakiriye.
Mwayimenye bivuye muri Afrika y'Epfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo?
Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birafite uko bivugana bigahabwa abiraba byose.
Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo?
Yego cyane, amakuru twarayarotse. Navuga nti uretse ko bariko baravuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganje biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene mu buryo navuga nti officiel niko nabwite amakuru twarashe kumenyesha.
Hanyuma abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cyako mvuga ko bariko baratohoza no kuvuga ko bakimutaravyemeza neza ko baba barabikoze cyangwa batabikoze, ariko Afrika y'Epfo yarabibamenyesheje, ariko aba Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izo basubiza bangana gute ga Madamson?
Ushike ubu nta gitigiri cumi hariko twovuga tabo barundi birukanye turaharonka, ico gituma tuvuga tuti ngo tubangira gatoya bakadumwanya kosha kugira amatohoza by'ukuri ko twaronka n'igitigiri nyacu.
Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yababwiye muri rusange ko ariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira, ariko ntiyigera ivuga igitigiri cyabo.
Yego cyane, amakuru twaronse muri rusange hamwe n'abandi bose nkuko n'abandi babimenyeshejwe.
Hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari, hari abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'u Burundi hari abaratahuka, bataratahuka bitegekanije ko bo batahuka ryari?
Uko biri kose iyo birukanye umuntu aho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu bigenga, barabuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura.
Ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamijwe kugira iki n'imbabazi babamaze kubirukana?
Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi natwe twamaze kwakira iyo ngingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri cyaha Abarundi bagirijwe nimba aricyo, hanyuma kugira ngo ababigenzwa baze bafate ingingo. Izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye mu matohoza, bigashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe kuzindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza.
Icyo kibazo n'ubwa mbere mukimenye, ni ikibazo gisa nk'icatangaje abatari bake, ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byaba bishitse?
Yego cyane, ku byonzi byewe ingirango bingana n'imyaka mfise gushika ubu nta kibazo byinshi nari bwige numva kibaye hagati y'ibihugu. Mugabo icyo bamamenyesha batwumviriza ni uko mu gihe byaba byarashitse by'ukuri hamwe n'amatohoza byoshika akagigwa, tugasanga by'ukuri abo bakora mu serivisi z'u Burundi barakoze icyo cyaha, agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose sintama yurimbu n'abantu nk'abandi, aho baba bakora mu serivisi baguma n'abene igihugu nk'abandi, bashobora gushika bagakosha n'abantu.
Kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo murumva ko mubizi, ariko ibyaha bisata bakoramo Afrika y'Epfo ntiyigeze babwira, n'ubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazo barungikira, ntiyigeze navuga ati bakora mu gisata cyo gutwara abantu kuri aeroport, bakora mu gisata cyo gutanga amaviza, bakora mu gisata cyane.
Oya, nta bisata turamenya bakoramo, ariko tuma tugira amatohoza ko biri kose amakuru akwiye.
Madame Sonia Niyubahwe, muvugire ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, turashimire kuri kano kanya muhaje rya Amerika.
Urakoze cyane.